Eureka, Eureka, tous les jours avec
le pasteur Nikita Jean Apôtre.
Kaze kandi uyu munsi tuza kutebera kuri Melchizedek, tugire meditation ngufi kuri Melchizedek. Itangiriro 14 kuva ku murongo wa 17. Melchizedek asanganira Aburahamu atararutse avuye kunesha Kedolaoma n'abandi bami bari kumwe. Umwami w'i Sodomu amusanganira mu kiyaya Shishave, nicyo kiyaya cy'umwami. Kandi Melchizedek umwami w'i Salemu, umuherezi w'Imana isumba byose, azana imitsima na vino. Aheza agira Aburahamu ati, uragahabwa umugisha n'Imana isumba byose n'ijuru n'isi, kandi Imana isumba byose iragahezagirwa yagushize abansi mu maboko. Nuko Aburahamu amuhigira 10 muri byose. Amen. Igitabo cy'Abaheburayo nacyo nyine kiragarukana kino gicapo cya Melchizedek. Abaheburayo bashinzwe kuva ku murongo wa mbere gushika kwa kane. Yesu n'umuherezi mukuru mu buryo bwa Melchizedek. Melchizedek uyo umwami w'i Salemu, umuherezi w'Imana isumba byose, niwe yasanganiye Aburahamu aramuhezagira hamwe. Aburahamu yatabaruka avuye kunesha abami, kandi niwe Aburahamu yagabanije igihe 10 muri byose. Ijya mbere asobanurwa ngo umwami agororotse, kandi irya kabiri yitwa umwami w'i Salemu, risobanurwa ngo umwami w'amahoro. Nta se, nta nyina, nta karonda, nta tanguriro ry'iminsi cyangwa iherezo ry'ubugingo, ariko agereranywa n'umwana w'Imana, kandi na ntaryo ahora ari umuherezi. Nuko mwiyumvira uwo muntu, ingene ahambaye. Uwo Aburahamu sogokuruza mukuru yahaye ikigira 10 minyago iruta iyi. Ni byinshi byavuzwe kuri Melchizedek. Kimwe, uko kuntu menga ntitumuzi neza, kandi hano menga ari misteriyo. N'umuntu hari igipfungu cinshi ku bijanye n'uwo ari we n'inkomoko yiwe. Bamwe bariyumviye yuko yoba ari Kristo yambaye ishusho kugira ngo yiserure mu isezerano rya kera, nk'uko tubibona yakunda kubikora agafata ishusho y'umumarayika. Muramaze tuzogaruka ku ijambo umumarayika w'Uhoraho. Ni kenshi Kristo ataraza kwambara umubiri twita Kristo enkarne, ataraza kwambara umubiri, yakunda kwiserura mu buryo mu ishusho y'umumarayika. Abantu bumvira ariko yuko uko ari kwiserura kwa Kristo mu isezerano rya kera, ko Melchizedek by'ukuri yari Kristo. Ariko usomye imirongo itandukanye urabona ko bibiri ntivuga ko Melchizedek yari Kristo, ahubwo yuko yari mu buryo dans l'ordre. Kristo si Melchizedek, mugabo ari dans l'ordre. Ijambo ry'Igiriki ni taxis. Zaburi 110:4, Abaheburayo 5:6, 6:2, 11:17. Aho se tubona ko Yesu ni Melchizedek mu buryo canke ni ishusho canke dans un certain sens il est similaire. Ni Yesu ni Melchizedek mu buryo bw'ikigereranyo. Icyo kindi ku murongo wa 3 bitubwira ngo agereranywa. Rero ravye imirongo myinshi ivuga ko Kristo agereranywa, gusa biragoye kwemeza ku by'ukuri ko Melchizedek yari Kristo by'ukuri yihishuye mu isezerano rya kera. Ibindi bikunda gutera ingorane nayajya amajambo twasomye ko atase, atanyina, atankomoko. Biragoye kwiyumvira ko dukwiye kubifata uko nyine literalma byanditse, ariko uravye le contexte y'igitabo cyose chapitre 7, icyo ariko aragerageza kuvuga uyu mwanditsi ni ugutandukanya ingene abandi baheretse binjira mu ibango n'ingene Yesu Kristo yinjiye mu ibango. Hanyuma Melchizedek ingene yinjiye mu ibango birafite n'isano n'ingene Yesu Kristo yinjiye mu ibango ry'ubuherezi. Mu yandi majambo, umuntu yaba umuherezi mu Bayahudi kubera uruvyaro ahavuka. Umuherezi yaba ari umwana w'umurewe, hanyuma gutyo umuntu agasubira inyuma gushaka ku ruvyaro rwa Aroni. Ariko Melchizedek ntaba umuherezi kubera yanduruka mu ruvyaro rwa Aroni, kubera afise abavyeyi b'abalewi. Niyo nsobanuro ya nta se, nta nyina, nta nkomoko. Sivuga ko uyu muntu yaje uko nyene uko nyine avuye mu kirere oya ahubwo byerekana ko atanduruka mu muryango w'abarebe kandi atavyagwa n'abavyeyi b'abarebe ariko buryo umuntu yahinduka umuhereza mu isezerano rya kera mwana majambo ubuhezi bwa Melkisedeki yarabuhawe directement n'Imana bitarinze guca mu rukuri cyane rw'uruvyaro rw'abarebe uko ariko na Yesu Kristo ahinduka umuhereza mukuru naho atanduruka atavutse mu ruvyaro kwabarewe nimvira ko ivyo onye bishobora kudufasha gutahura icyumwanda cyariko ravuka hanyuma tubona rero ko Melkisedeki numwami bamwise umwami agororotse kandi umwami w'i Salem dusanga Melkisedeki yari umwami mu gisagara cy'i Salem ni nka Yerusalem ni nko gukoresha akajambo kagufu uri kuvuga izina rirerire Salem ni nka Yerusalem dusanga rero ko yari umuhereza akongera akaba umwami iki rero gutyo abigishushanyo cya Yesu Kristo azoza mu isezerano rishasha agakora aya mabango yose uko arabira y'ukumwami no kumuheza mbere akongera akaba n'umuvugishwa rero dusanga no muri ubu buryo agereranywa kandi na Yesu ari igicapo cya Yesu Kristo rero tukaba turavuga yuko ubuherezi bwa Melkisedeki yabuhawe buvuye ku Mana hari indi jambo rivuga ngo nta herezo afise hari mu gitabo cy'Abaheburayo cya 13 ngo nta ntajyo yamara umuherezi n'iri jambo ntidushobora kuritahura nk'aho umenga uyu mwanditsi ko avuga ko Melkisedeki n'ubu yoba bakiriho oya na gatonya ahubwo ariko abigereranya n'ikiri n'ibiringo ingene habaho ibiringo mu buherezi umuntu yashakuye yabo muhereza afite imyaka 25 ariko hagera nko mu myaka ya 50 gucyo ku myaka 50 akaca ava mu ibango cy'ubuhereza akaruhuka bityo bisanga gutabo cyo guharura 18 24 cyo 25 ariko Melkisedeki we nta biringo bihari ariko nyusa ko yama ibihe byose nk'uko umwanditsi umuhinga mu isezerano rishasha yitwa FF Bruce yabyanditse agira komantari w'igitabo cy'Abaheburayo avuga ati Melkisedeki yapfuye mugabo hanakoreshwa mu Heburayo igereranyo cy'ubuherezi bw'amaho kubera igihe yari umuherezi nta biringo yagira nk'uko Kristo nawe nyine gushika n'ubu akiri umuherezi kandi n'umwami ibihe byose nta manda agira tugaruke kuri ya mirongo yacu ingene Melkisedeki yahezaga ya Aburahamu ubwa mbere akoresha ijambo El Elyon Imana isumba byose iri jambo ritsindagira ingene Imana iri hejuru y'ubukuru bwose hano Aburahamu yaraheje kunesha abazi abami pluto bafise ingabo nyinshi n'abakoresheje abanyarugo yateguye bo mu rugo iwiwe hanyuma intambara zananiye abandi bami we azinesha ari kumwe n'abanyarugo hano yagaragara nk'umuntu akomeye tubona n'abandi bami bamwe baza kumusanganira n'igitinyiro ariko muri bino bintu byose muri kino kirere nyine Aburahamu ariko ariko aravugwa Melkisedeki avuga ati Imana niyo iri El Elyon niyo iri hejuru ya Aburahamu niyo iri hejuru y'ubuhizi bwose niyo iri hejuru y'icubahiro cyose hanyuma umurongo wa mirongo ibiri tubona Aburahamu amuha ikigira 10 muri byose dusanga hano no hambere dutangura kubona inkuru y'ikigira 10 kandi inkuru y'ikigira 10 tubona ubwa mbere nta mbere igira 10 gitangwa kubera umuntu yatahuye ubukuru bw'Imana kubera yatahuye inganji y'Imana Aburahamu amaze kubwirwa ingene Imana ari El Elyon ari iganje byose ariyo itegeka byose yari yavuze ngo nyen'ijuru n'isi iragahezagirwa Aburahamu yaciye abona yuko n'ibyo afise byose n'iminyago yazanye byose si ivyiwe rero ikigira 10 si ikintu canditse muri bibiliya y'umuntu avuga ngo ngira ntange ica 10 kubera hari imirongo ikivuga ubwa mbere byanduruka mu gutahura ingene Imana iganje byose igaba byose mu isezerano rishasha mbere y'ikigira 10 ntikinatsindagirwa kubera Imana yiteze kuyizera mu isezerano rishasha, afite umuco wagutse, yagira ubuntu budasanzwe, yakiriye ntemu yera kandi ariko araja mu ijuru. Ibi byose akaba ari byo bituma ibyiwe abikoresha mu icyubahiro cy'Imana, atari juste gutangira igiracumi. Tubona yuko inyifato ya Aburahamu gutangira igiracumi ni adoration. Iyo ibyacu tubitanze, iyo dukoresheje ibyacu mu bwami bw'Imana, mu gufasha aboro, mu gufasha abagowe, mu gushyigikira ibikorwa bitandukanye, byanduruka mutima wo kuyihimbaza, kandi tuyihimbaza kubera twatahuye ingana ari El Elyon. Imana ibane n'imitima yanyu.